nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa mbere nigendekezo rya gatatu mu nyonyi umwaka w'2025 nshuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Inzamba Gateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabahani kaze mura n'amakuru twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ishirahamwe abacu bari herisaba leta kuva si ikagira amatohoza kwinyurwa ry'abanyagihugu batatu baturuka mu ntara ya Gitega ari buciza Christophe Dominique Ndikumana hamwe na Emmanuel Vitier banyurujwe kuva mu kwezi kwa gatatu n'ubu akaba atagakuru kabo. Na buyobozi bw'ishure shingiro rya Gatare ni ku mutumba wa Mahande zone Ngoma muri komine Cibitoke busaba leta kubagarukira ko inyuma y'imvura nyinshi yaguye kuri uyu w'Imana uheze bigasenyura ibirasi bine byo kuri iryo shure abana bashika ku ijana bakabona umunsi badafite aho bigira. Naye abanyagihugu bitura ibitaro bya Makamba biduga ko ibyo bitaro bitagifite utuzu twa sugumwe dukora uretse ko bigora abashaka kutwifashisha ngo ni indwara zifatiye ku isuku rike zishobora kubinjirana. Amakuru twateguriye isaha gusa mu kanya ni donate.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba Agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru ishamwe abacu barihe ndafite amakenga yuko abanyagihugu batatu bose bava mu ntara ya Gitega aribo Ciza Christophe Dominique Ndikumana hamwe na Emmanuel Vitier bashobora kuba barishwe inyuma yaho babuzwe irengero mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'2025 mu itangazo ryo shyamwe ryashize ahabona kuri no wa mbere bemeza ko ibyakorewe abantu ko ari batatu biri mu rukurikirane rw'amabi agoma akogwaho nyanga gateka kazi na muntu atacamira kandi Burundi twarateye igikumu ku masezerano mpuzamakungu akumira canke yihaniza icaha co kunyuruza abantu canke kugirirwa nabi bakabugurengero. Tutega amatwi Olivier Kenese arongoye iryo shyirahamwe.
Bivugwa ko abo bagabo batatu banyurujwe n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi barimwo uwitwa Vena Ndayishimiye yahoze arongoye iperereza mu ntara ya Gitega aho yari kumwe n'abanyuruje Mfitiye Emmanuel imbere yo gukugwa mu mpisho mu busho bw'iperereza kugira bajanwe kwicwa nkuko amasoko yize wabivuga. Christophe Dominique na Emmanuel bo babanje kujanwa ku cicaro gikuru c'iperereza ibujumbura. Ishirahamwe abacu bari he ribona rero ko ivyo vyabaye biri mu rukurikirane rwihonyangwa ry'agateka ka kiremwa muntu mu Burundi riguma gisubiriza aho ukunyuruza abantu bakaburirwa irengero kwica abantu bamaze gushika mu minwe y'inzego za leta no kudahana bibandanya gutera ubwoba n'umubabaro mu miryango y'abarundi. Ishirahamwe abacu bari hi rikabagebukije muri ugo rwandiko ingingo zimwe zimwe ziri mu mategeko mpuzamakungu ziriko zirahonyangwa mu gukora amabi nk'ayo yakorewe abo bagabo batatu. Mu gihe Uburundi bwateye umukono kuri ayo masezerano mpuzamakungu butegerezwa gukinga, gutohoza, guhana no gutanga inshumbusho ku mabi yose akozwe ajanye no kunyuruza no kugandagura abantu bari mu minwe ya leta akorewe ku butaka bw'u Burundi.
Ishirahamwe abacu bari herisaba kandi leta y'u Burundi gukora amatohoza yihuta kandi ataho yegamiye kuri ayo mabi kandi abakoze icaha bagahanwa hakurikijwe amategeko. Dusubire twumvirize Olivier Kenese arongoye ishirahamwe abacu bari.
Ku bw'iryo honyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu kandi gisubiriza ishirahamwe abacu bari rirasaba kandi rikeneye ko leta y'u Burundi itanguza amatohoza yigenga adahenganye kandi mu nzira irimo muco kwinyuruzwa bakaburirwa irengero niganda gugwa ryaciza Christophe Ndikumana Dominique nafitiye Emmanuel ishirahamwe risaba kandi rikeneye abakoza ko kabi ababafashije hamwe n'inderetsi barimo abategetsi bashigwa imbere y'ubutungane ivyabona bikingigwe hamwe n'imiryango y'ababuzi leta ishireho kandi uburyo bwo gukinga abantu ntibagume banyuruzwa nkuko amategeko mpuzamakungu abivuga ishirahamwe abacu barihe rihamagarira muri ugo rwandiko ryashize habona amashirahamwe yo mu Burundi aranira agateka kazi na muntu kubandanya atororokanya amakuru ajanye n'inyuruzwa ry'abantu bakaburirwa irengero no gushigikira imiryango mu nzira irimwo yo kurondera ukuri n'ubutungane amashirahamwe yo mu karere na mpuzamakungu harimwo intumwa idasanzwe ya ONU ahamagarirwa n'ishirahamwe abacu barihe gukurikiranira hafi ivyerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi no kugira ico akoze amakungu tuyahamagarira gufata mu mugongo imiryango inyururizwa babo no gufasha kugwanya ukudahana ikintu nyamukuru gituma haboneka amahoro hakaba no gusubiza hamwe kwabasangiye igihugu ishirahamwe abacu barihe kibutsa ko ukuri n'ubutungane atari ubuganuke buhabwa abantu ahubwo ni uburenganzira n'abanduka bw'imiryango yanyororijwe abayo
inzamba
Turabanda ina makuru twateguriye ibirasi bine by'ishuri ishingiro rya Gatare ni ku mutumba Mahande zone Ngoma ni muri komine Cibitoke byaraye bibomowe n'imvura ivanze igihuhusi yaguye kuri uwo mutumba barongoye ishuri bamenyesha ko atari ubwa mbere iryo shuri rihura n'ibibazo nk'ibyo ababyeyi hamwe n'abayobozi b'ishuri basaba leta ko yofasha hakubakwa inyubako zikomeye kuri iryo shuri Julien Muzinga
Nkuko bishikirizwa n'umuyobozi wa Ecofo Gatare iyo mvura yarayiguye kuri uw'Imana w'igenekezi rya gatatu munyonyo yononye ibintu byinshi kuri ishuri ishingiro rya Gatare irasenya ibirasi bine by'ishuri byose hakaba atagikoresha na kimwe cyasigaye Aisha Kie Marke umuyobozi w'iryo shuri avuga ko abanyeshuri 208 biga mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa kane aribo bari basanzwe biga muri ibyo birasi bya bomotse abanyeshuri niba ariko bariga kubera ko atanyuba kwa zisigaye bashobora kwigiramwo Umuyobozi w'iryo shuri yongeye aributsa ko iyo inshuro y'indwi ishuri rya Gatare rihura n'ibiza nk'ibi avuga ko uko imvura iguye nyinshi ishuri ryabo rihura n'ingaruka zikomeye kandi ko n'ibyo byarakozwe kugira basubirize ntibyigeze bituma abana biga mu mutekano asaba leta hamwe n'amashirahamwe akorera mu gisata cy'indero n'abagira neza ko bufata mu iki kibazo ko kugira ngo abana babandanye biga kandi ko bufasha hakuba ku inyubako zikomeye zijyanye n'igihe yongeye avuga ko ababyeyi bamwe bamwe basanzwe barira kuri iryo shure ngo bariko bagerageza kubaka iby'agateganyo kugira abana bashobore kwiga
tugukengurukire Julienne Muzinga abanyagihugu bituri ibitaro bya Makamba bidoga bavuga ko ivyo bitaro bitagifise ubwiherero cyangwa tuzu twasugumwe bemeza ko ubwiherero bwo kuri ibyo bitaro bwifashe nabi cyane bagatinya ko bashobora kwandura indwara zituruka ku isuku rike Pacifique Nkejima
ubuzu bwa sugumwe bwazivye nubwo mu gisata cy'abari mu bitaro medicine interne mu gisata cy'ibagiro shoroji no mu gisata cyo kwakiramo abakenyezi nk'uko amakuru ava muri ibyo bitaro bya Makamba abivuga ayo makuru yemeza ko utuzu twa sugumwe tumaze amezi hafi atanu tudakora utwo tuzu tw'ubwiherero twarazivye bamwe mu bakozi bo ku bitaro bya Makamba bemeza ko utwo tuzu twa sugumwe aho dukora twaciye twugagwa n'abarongoye ibyo bitaro ingorane zigaruka ku bagwaye n'abagwaje babo muri ibyo bitaro barabura aho baje ku mwanda mukuru canke mutoya bamwe bibangombwa ko baje gusaba utuzu twa sugumwe mu mihana iri hafi y'ibyo bitaro ariko bikaguma bigora nk'abagwayi abitura ibyo bitaro bya Makamba babona ko hashobora kwaduka indwara zifatiye ku isuku rike hamwe atacokogwa mu maguru masha basaba ko utwo tuzu twa sugumwe tumaze amezi hafi atanu twugawe two kugurugwa bakadutunganya gushasha gutyo abagwayi n'abagwaza babo bakoroherezwa
Pazvike Nkeshimana nawe nyene arakenuye ni naho nyene dufite dusozera makuru twateguriye kuri no wa mbere tekashimire mwese mwarimu yatezeho mpishimire nabagenzi banje bakoze mwese kucuye akoze kugira amakuru aboneke nkuko muyumvise ndabifuriza kubanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.